VOA. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Ego turaca muri zo crise bikazana namaraza gaseseka, ariko tukufatiye kuri ya madini muga tukayafata neza koheza tukabana mu mahoro byukuri.
Uyu ni Archiepiskopi Gatulika wa Bujumbura Musenyeri Evariste Ngoyagoye mu nama y'abahuza cyangwa se abavunyi b'Afrika inama ibere Bujumbura. Ni umwanya w'amakuru yo mu Burundi. Nkuko rero maze kubabwira, I Bujumbura kuva uyu munsi hateraniye inama y'abahuza cyangwa se abavunyi mu Kinyarwanda bavuye mu bihugu 44 bya Afrika. Iyi nama izamara iminsi 3, yatumiwemo kandi abayobozi b'amadini n'abanyepolitiki bo mu bihugu bitandukanye. Eloge Wirika neza araduhi inkuru.
Abitavyo nama bava mu madini atandukanye, aha twavuga nk'abakatolika, abayisilamu, abaprotestanti hamwe n'abaorthodox. Yuguruye ibikorwa vy'inama icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, yavuze ko abahuza n'abakuru b'amadini bafise uruhara rukomeye mu kugwanya injyane zifatiye kumoko, uturere, ivyiyumviro n'amadini. Joseph Butore yibukije ko abarundi batoreye umuti injyane z'amoko zari zarabazingamitse muri kahise. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yanagarutse ku civugo c'iyo nama.
Kanu libugundi entendons sauter
yo twebwe abarundi twumvise ikicivugo kigira ngo uruhara rw'abahuza n'abaserukira amadini gukinga indyane z'amoko n'izifatiye ku madini. Duca twumva mu mitwe yacu ibiganiro adaca hirya no hino, naho birura nk'umuti birakinga. Umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara nawe nyene yibukije ko uruhara rw'abaserukira amadini ruhambaye.
Les leaders religieux sont des mobilisateurs de masse.
Abaserukira abandi mu madini begeranya abantu benshi cyarimwe, bari mu kibanza cyiza cyo kwigisha abantu ibyiyumviro by'amahoro, ukwihanganirana no kubana mu mahoro hagati y'amoko atandukanye. Ibyo navyo bitahari nta terambere rirama kuri bose rishoboka. Uruhara rw'abatumiwe muri iyo nama mu gusimbataza amahoro ni ntangere, na cyane cyane abaserukira amadini nk'uko bivugwa na bamwe mu banyepolitiki. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ZNDD FDD.
Amahoro ntagira uruhande na rumwe, amahoro ni aya bose, umutekano ni uwa bose, kubaho neza ni vya bose. Mu gihe rero baje kwigira hamwe ingene bashobora gukinga injyane aho zifatiye hose, natwe tukaba twifuza ko ata njyane zoba ku isi yose mu bihugu byose, birumvikana rero ko tuza kubashyigikira kugira ngo tubatere intege babandanye batera imbere. Abantu bamenyesha Imana nibo bajejwe imitima y'abantu bose. Si kwa gihambaye kuko guhindura umuntu kamera yiwe ni kwa gikomeye, na cyane cyane twibaza yuko bakoreheje ingufu bace mu ijambo ry'Imana. Bishoboka yuko abantu bose bashobora kugira imitima iri hamwe itagira agatose inzigo n'ishari.
Musenyeri mukuru wa Diyoseze ya Bujumbura sanga we n'abagenzi be bagifise ikorwa gikomeye. Archeveque Evariste Ngoyagoye yabivuga afatiye kukuntu abantu bibagora kwihanganirana mu budasabwa.
Demokarasi tuyimenyereye vuba, ndirashika mu migenzo yacu, ndiratunyura n'imigenzo genzo y'inyene twakubana muri demokarasi, nyene twosangira ijambo, nyene twokubaho umuntu wese, naho yo bavuze iritadushimisha mugabo ibyo rero bizoza buhoro buhoro. Bizogerekana ko ari crise, crise z'uko tutarashikira demokarasi y'ukuri, ariko ndizeye yuko buhoro buhoro tuzoteba tukabishikako. Ego turaca muri zo crise bikazana namaraza gaseseka, ariko twufatiye kuri ya madini muga tukayafata neza koheza tukabana mu mahoro by'ukuri.
Umukenguzi amateka Remi barampamana wabona ko abanyepolitike bari bakwiye kwama bibutsa abanywanyi babo ko kudasangira ivyiyumviro bidahindura mugenza wa mwansi.
Twebwe nka bari mu bya politike tubona neza ko ari ngoba ko tutahura neza yuko mu budasa bwacu twumve yuko ari nkenegwa ko twese tubahama mu mahoro kandi tukagenda twuzuzanya. Umumwe wese ahari ni ngombwa ko ataura kwa kenero yundi. Ubwo rero ko twe tufise abantu baro tuba turongoye nk'ababa turi mu megambo itandukanye, biba nkenegwa cyane uruhara kumvisha abo banywanyi bacu yuko bategerezwa kubana mu mahoro, ubwo ntibitiranye umwasi n'umuntu runaka mudahuza ku cyiyumviro gutyo.
urwego rw'abahuza muri Afrika rwagiranye amasezerano n'umwe bwa Afrika mu vyerekeye gukinga no gutorera umuti amatati n'indyane nubwo biri uko ni gake ruhabwa ikibanza muri bene ivyo bikorwa mbere no mu matati aboneka mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini n'ico kimwe. Dr. Tienda Moro atwaye ihuriro ry'abahuza muri Afrika.
Ni kweli kwamba kuna mizozo tofauti tofauti kwenye nchi tofauti.
Ni kuri kwa injyane mu bihugu bitandukanye na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Icyo gituma twaje hano tubwira abaserukira amadini n'abandi barongozi bafite icyo bajejwe kwiyo hadutse injyane nkuko byabaye hano kwa ngombwa kuja hamwe tukiyunga kugira tuzitorere umuti. Ni by'igiciro rwose ko nk'abanyafrika tubona ko injyane zishobora kwaduka kuzikinga ariko kandi zimaze kwaduka tugatora umuti mahoro n'ubutungane. Ni byiza ko amaleta duha ikibanza muraza gushika ubu abahuza bagishwa inama bihagije ubu niho turiko turasigurira abantu ku ruhare rwacu rukomeye gutorera umuti amatati mahoro
n'ubutungane.
Iruhande y'intumwa zaje ziva mu bihugu bya Afrika hari kandi n'izavuye mu bihugu bimwe bimwe bya Aziya. Urwego rw'abahuza muri Afrika rwatangwe gukora mu mwaka w'1966. Umuhuza wa mbere akaba yabonetse mu gihugu cya Tanzania. Mu Burundi urwego rw'umuhuza rwashizweho mu mwaka w'2010. Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Umuntu umwe yaraye apfuye yishwe na baramube ku mutumba wa Mbabazi muri komine ya Nyabikere mu ntara ya Karusi hagati mu gihugu mu Burundi. Abantu batatu bagirizwa urwo rupfu batawe muri yombi. Fidel d'Antoine Sabimana yakurikiye inkuru.
Uwo yarapfuye yishwe azwi ku izina rya Ndihokubwayo Jerome yaba ku mutumba Mbabazi muri komine ya Nyabikere intara ya Karusi. Nkuko bivugwa n'ababanyi b'umuhisi ku mutumba wa Mbabazi hareje mu ijoro ryaraye rikeye mu masaha ya saa yine aho bumva induru yaduka hagati ya Jerome Ndihokubwayo n'umukenyezi we Jacqueline Nzisabira. Donavine Nzeyimana ni mushiki uwo yaraye apfuye aratubwira uko vyagenze.
Ibi nivyo bamukubitishije abana biyiwe abacuko biyiwe nibo babitweretse ahantu nyina wabo bana yabitaye bahejeje kumugandagura yaraciye mu idirisha icumba baryama mu cari kinyene yaciyaza aca kubitururugi kugira abasanga ha niho baca bamwakira bamushira imbere muryango niho bamwiciye nibi bibando bikubita isoya nibiharage ibi bibando nyene bibiri hanyuma ngo musazawe nawe yaciyaza ngo mu mutima wacagira ukugo urumva uwa mucuko wiwe niwe yabitwiganiye neza ati papa yarapfuye kandi yishwe na Jeridi mama nawe yamukubitiza ikibando kabiri aho nyene umwana abitubwiye twaciye turira kubera ejo yaragifise ubwoba bwinshi aguma avuga ngo papa ngo bamutwaye kwa muganga ngo azogaruka none ngo papa ngo mama yaramwishe ngo na Jeridi
ninde
musaza w'uwo mugore yarahacumbiza nta n'umunsi n'umwe wamujana adashitse ngaha muri uru rugo.
Yari yandika umwami umubanyi w'umuhisi aremeza ko yumvise induru akaza no gutabara.
Baravugije induru umugore wakoma induru akomye induru bariko barashwana bashwanye duce turaza tuje duce dusanga rero uwo mugabo bamugaraniye mu cyumba nyamugore wiwe nawe yarahanye muri saro baca bariko baratukana nyene n'uwo mugabo wiwe nko kumbe nitwamenya yuko muramuwe nawe bari kumwe nyine mu cyumba je ndahashitse haciye umwanya mugana hashitse ntumva ugwamo nacye mbona nyamuhungu nyine muramuwe asimbira ukuta asimbira muri saro umuntu mwene waramubaza ati none ngo ndiyo ngo nibiye ntacyo yamwishuye kubera cyasanga nyine iyo ngwano ihumuye cyasubira inyuma hace nk'iminota 5 cyayumva yindi nduru cyayumva umwana ariko ararira yumva n'ibintu biko birahongorana ha aca ariruka cyangwa ngo ariruka ngo aciyasanga ngo bamutundaraye ko
nkuru nziza Bosco wundi mubanyi twasanze aho bari bagandariye ku rugo rw'umuhisi avuga ko yumvise ijambo rya nyuma ryavuzwe n'umuhisi aho bari bamutwaye kwa nyumba 10 kugira ngo afashe mu kurondera abamutwara kwa muganga.
Tino umuntu kumwe yakikanye umuntu umwe yakikanye n'iki ngo ramuhamagara ati ndiho ati nibiki ubwo nyine cyavuga ngo je nishwe na muramwanje iryo nyine yahise iryo nyine ati bacyata impamba mbwa iryo ryo yapfuye arivutse
niba ruta Regine umubanyi wundi aratubwira uko umuhisi n'umukenyezi wiwe bari babanye
umwanya umwe batanyoye bari babanye neza mugabo banyoye naho bagaca babana na
Senongo Severin umukuru w'umutumba wa Mbabazi yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu batatu bamaze gufatwa polisi kumvuza matozi. Ifatwa ry'abo bantu batatu riremezwa no mu gipolisi gikorera muri komine ya Nyabikere. Muri abo bafashwe harimo Jacqueline Zisabira, umutambukanyi wa nyakwigendera n'abandi basore babiri harimo Muramu Muhisi. Imbabazi muri komine ya Nyabikere ntara ya Karusi. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Umwaka w'amashuri watangiye ejo kuwa mbere mu Burundi, ariko ishuri ryisumbuye ryo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke, Lise Cibitoke, ntirishobora gufungurira abanyeshuri baba mu buraro bw'iryo shuri rero. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru.
Iryo shuri ryisumbuye rya Cibitoke rifise uburaro bitegekanijwe ko rizakira abanyeshuri 114 bose baba mu buraro bw'iryo shuri. Umuyobozi waryo ashikiriza ko ryari risanzwe riheraniye abarironsa ibifungurwa abo bita fournisseur amafaranga y'amarundi arenga ku miliyoni 103, afise impungenge ko bashobora kudatangije ibifungurwa mu ntango z'uno mwaka batarishwe.
Gushika uyu munsi dutangure kwishure amafaranga ntarashika ku makonti, ariko twumvirije makuru bavuga yuko bariko barabitunganya, hanyuma bijanye n'amafaranga gutunga abanyeshuri na nyina kaza nkuko twavyumvikanye mu nama y'ingozi yuko tugiye kugabanya madeni ibyo gusaba amakomande maremare aho bituma watanga ifungurwa atebagurihwa naho gaca saba icyo no kwita mu gifaransa les intérêts de retard yuko byohagarara buryo buze buraza ku kwezi kumbura imbere y'iteka 45 nkuko twavyumvikanye gutyo duheze turihe abazana ifungurwa z'abana.
Leonard ayishimiye anafise amakenga ko amafaranga baronswa kuri buri munyeshure ari mu ndaro atagikwiye. Umunyeshuri umwe ari mu ndaro atekanirizwa amafaranga 800 ku munsi. Umuyobozi wa Lise Cibitoke akavuga ko ayo mafaranga atagikwiye kuko yataye agaciro kandi ko ibiciro by'ifungurwa bibandanya kuduga. Uwo muyobozi adondagura n'izindi ngorane ishuri arongoye rifise.
Navuga ko dufise ikibazo nyamukuru kijanye n'ibura ry'ibitanda abanyeshuri baryamako, kijanye n'amamatera. Sinovuga ko ari ikibazo kuko turavye bitigire twiteze ku mamatera dusanzwe dufise hano mu ndaro agera kuri 257, turabona ko dushobora kuryamika abanyeshuri. Aho rero biruko mu gihe ibitanda dufise bitarenga 190, muca mwumva ko abanyeshuri batari bake baryama hasi. Abagera kuri 218 gusa nibo barara ku bitanda, basigaye bose bashyira amamatera hasi. Tufise ikibazo c'ibitabu, icyo naco saha mu Cibitoke gusa. Ngira marumvise yuko ababijeje bavuze ko bagira batangira kurungika ibitabu vy'abigisha kugira babe barategura, hanyuma kumbure mu misi iri imbere gatoyi ivyanyinshi navyo bice biboneka.
Umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya Cibitoke aremeza ko amashure yisumbuye afise uburaro afise ingorane nyinshi, harimo niyo gufungurira abanyeshuri bari mu ndaro. Ejide Ngendabizi asaba abarongoye amashure kwikora ku bundi buryo bafise kugira bafungurire abanyeshure bari mu buraro mu kurindira ko leta ibaronse uburyo. Abiziza ko vuba inyishu izoboneka.
Ariko amashuri y'indaro arafise ikibazo cy'uburyo tashaka ku makonte, icyo kibazo twagitanze mu batu rongoye inzego zo hejuru ngo mu kurindira barigunganije. Ishuri rirafise batanye fugwa ya fournisseur, ubu rero abanyeshuri baje nta kibazo kinini gihari. Nimaze ko mu minsi iri imbere leta imaze kunyika uburyo nibo bace bari haba bafurunisere amashuri.
Izo ngorane Lise ya Cibitoke izisangiye n'ayandi mashuri abiri nayo nyene afise uburaro, ariyo Lise Butara iri muri komine Bukinanyana na Lise Mère de Sauveur to Buhayira iri muri komine Mugwi. Mu Cibitoke, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Uruhagarara
kamana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba. Turake ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko uri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikina muri kirukuri ku ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'abahanga batatu bigenga b'umuryango w'abibumbye basohoreye icyegeranyo kivuga ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, bamwe mu Barundi bagaragaje ko batakishimiye, ariko hari n'abandi bavuga ko iyo raporo yafatiye ku bwicanyi buba mu Burundi n'ukuvuga rero ko babyishimiye. Raporo ireba ibyaha ibyabaye kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane 2015 kugera ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu 2016. Kuki Abarundi batayivugaho rumwe? Kuki Abarundi bahora mu ndyane zifatiye ku moko? Nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye mu kiganiro muri Sanga na Leonard Nyangoma, umukuru w'umugambwe CNDD, kandi yahoze arongoye urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Tubumve.
Ibyo bintu kugira bihagarare ubwa mbere na mbere ni ukuraba ikibitera icabiteye kuva bikukiye. Ahanini buterwa na leta ziba ziri ku butegetsi. Iyo leta ikoresha umukazo, ikoresha igikenye, iyo leta itwarira intara kanaka canke igatwarira ikagomba gutwarira umuryango canke ubwo kukanaka canke igasabikanya nabi ubutunzi bw'igihugu, bamwe ikabaha abandi kabima, niho haduka ubwicanyi, niho haduka ukuryana hagati y'abanyagihugu. Ahanini nka byose biterwa na leta ibiriho ico gihe. Rero kugira ngo dushobore kubitorera umuti, nuko koko nkuko twari twabiharaniye mu imbere ya 1993 muri 1993 tugashobora gushyiraho leta yitorewe n'abanyagihugu atagahato. Hanyuma murabizi yuko abari batowe mukuru w'igihugu imishuwa dadaye mekiyo yaciye agandagurwa, haca haduka ugwimo aho sinavuze byabaye imbere rwa Gasore kena yapfuye leta ziriho zikama zahinduwe zahungabanye. Icyo gihe rero harabaye umudugara rurenga imyaka 10 mu gihugu, haraba abantu benshi barapfa, hanyuma haraba ibiganiro, hanyuma rero harashingwa leta fata kibaza n'amatora araba mu mwaka w'2005 haravuka rero haraboneka leta yindi ivuye mu matora. Ariko iyo leta iriho kandi imaze imyaka 11 ni leta itibutse neza icyo twaharanira kuva kera, yuko twe twashaka guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi no gusubiza ijambo umunyagihugu. Iyo leta rero yagombye gukoresha igikenye kujya kw'intwaro nyene z'igisoda Abarundi cyane cyane bakuze bahumuye bazi bibuka.
Mushikana Nyangoma, muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose, ibibazo bibiri. Ikibazo novuga ngaha ni uko muvuze ko leta muraba ikintu leta ikayoha abanyagihugu, ariko mu bihugu byateye imbere ahandi hari demokrasi bavuga ko kirazira kwiyumvira ibyo leta yagukorera, ahubwo wewe umunyagihugu ni wewe ukwiye gukorera iyo leta. Ikindi kintu muvuze no gusubiza ubutegetsi abanyagihugu, ariko kenshi na kenshi abanyapolitike mu mpande zose cyane cyane abatavuga rumwe na leta, abanyagihugu bashize umengo ntibashaka kuhashyira bobo aho muvuga kwiki.
Urabona leta muri bihugu byacu kandi no muri ibyo bihugu, mu bihugu byose leta ni ikintu gikomeye cyane. Leta ni ifite ubutungane mu gihugu, ni ifite inzego zijejwe umutekano mu gihugu, abasoda, abapolisi, abapolisi bo mu iperereza n'abandi. Iyo leta rero itiriganye sizi mbeshere, umutekano urahugabana mu gihugu. Ariko turabizi yuko muri bihugu bavuga ko demokarasi iteye imbere cyane, imaze gushika ku ntambwe iboneka, abanyagihugu bama barikanuye iyo leta itiriganye barayamira. Kandi mugabo iyo leta ikubahiriza amategeko, amategeko yatowe tuvuge n'inama nshinga mateka. Ariko ngaho iwacu uribuka Frederic ko jewe maze guhunga kenshi, ubona bisanzwe kugira mbe narahunze mwaka w'2006 njewuye ngombye gukebura leta baca bagurikirana ngo bavunge canke banyice. Aho rero niho izo leta zirimo demokarasi nico gisunja izo leta zanka demokrasi nuvuga ko zigwanya demokrasi irumviriza abantu irumviriza abo bose bari ko barikibura n'abatukana bakabatuka bakabyumviriza abantu bagiye mu barabara ndiba barasa nkuko byagenze umwaka wese nkuko wabibonye gena abantu ariko yari yamiriza ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza gena abapolisi abasoda imbonera kure zatuye dushwara amagiye igihugu zirarasa zirarasa zirasasika abantu
mugabo ikindi gitandukanye muri ibyo bihugu byateye imbere mushya na Nyangoma ni ibintu biri mu mutwe y'abanyapolitike wewe wenyine wavuze ko muwa murindiye ko igihugu kibaha canke kibima ibyo bintu byo va mu mutwe y'abarundi gute kuzera maso muri leta
igihugu aba ko kibaha igihugu kibima abanyagihugu barinda ko leta ibaha iyo
nahejeje abanyagihugu canke abanyapolitike
sigura Frederic iyo leta ntibishaka iyo leta ntibishaka ituviriza abanyagihugu iyo binaniranye ni ucubona yuko hamwe abanyagihugu batangura kwicira imanza abanyagihugu batangura gufata ibigwanisho ngo bagiye kugwana n'ibindi kugira ngo bikure kuyo leta abanyagihugu rero leta y'umwo kazi yariyo yose nta namwe yigeze inanira abanyagihugu bahagurutse ngo bayigwanya uri ukabasomuza bose baragiye n'abandi haba muri Afrika bakompaore baruka kugenda iyo binaniranye rero mu mategeko abanyagihugu birashoboka ko bashobora gukoresha inguvu kuko iyo leta ibikoresha inguvu kandi baba babifitiye uburenganzira kuko amasezerano mpuzamakungu ya ONU aratanga uruhusa baravuga bati iyo hari leta ikandamiza abanyagihugu itwaza kugikenye abanyagihugu barusha uburenganzira bwo kuyivuna bagomba bagafata n'umwete
urubanza gworoshe Nyangoma urubanza gworoshe kandi ko muvuga ko mukunda demokrasi urubanza gworoshe igihe cyose hari leta itumviriza abanyagihugu byiza no kuja mu matora abanyagihugu bakayikura ko uko siko byatezwe kugenda
uyu leta wumvikana ibyo abanyagihugu nishobora gutunganya amatora nishobora gutunganya neza amatora meza tukuvuga ngo nuko abantu batoye bagapfa gutora ibyo ari byo byose bategetswe batabitswe ngo haca haza inzego zubahiriza abanyagihugu amatora arafise ibiyaranga kugira bavuge bati amatora yagenze neza amatora yamazirana n'igitsure n'igikenye n'agahotoro
ikindi kintu gihambaye nuko abanyamigambwe
muri ibyo bihe bibi amatora atabaye mu bihe byiza mu mwuka mwiza uhura keshi hatugwa ibihume uhuratugwa abantu bajya bayitere yaratowe
Nyangoma muri ko muvuga ibintu haheze imyaka myinshi cyane rwose ikindi kintu gihambaye Nyangoma nuko kenshi na kenshi nk'abanyapolitike afite imigambwe kenshi usanga atabanyagihugu bari inyuma yabo reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamenera i Washington DC mu Kirundi no mu Kirwanda turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika kaduha ijambo Bonaventure mwiriwe neza murafise ikibazo murafise icyumviro
yego hanyuma icyo navuga najya amaze nk'intererano abe abarundi bose baba ariko bica abandi nk'abahora ibintu biriya imigambwe ibyiyumviro byabo babihagarike kuko si iby'imana yaduhereye igihugu cyacu cy'Uburundi hanyuma nkaca nsaba abanyepolitike nabo bari hanze bahunze bagerageze barabe ingene bosaba amakungu agafasha muri ibiganiro kugira iganiye nabo bose batavuga rumwe kandi risanzuye atabyo kuvuga ngo bazi no mu Burundi cyangwa ngo bagende hariya bakagena mu kibanza bose bumvikanye ko kuko turabona yuko umengo iyo biriko biraje ahantu habi bizotuma ubundi haduka ubwicanyi butagira izina dusange ya 94 bya 2022 n'ahandi
murakoze
yuko
murakoze Bonaventure reka duhe ijambo Joel mwiriwe neza
ya mwakoze kumi ijambo gihe cyo mfite navuga nashaka kuvuga kuri ya page mwasigari ya ku rubuga nashaka komantinga
yego
ku byerekeye raporo ya ONU mu bisanzwe ONU kuva kera yari ihari ariko zitatangazwa n'ukuntu ubu ngubu ariho babibonye ko bikenewe ko babireba ko ariho nyakuri ishobora kuba be mwe misi ari mbere mu ico gihe cyaheze bo babari hehe bariko bakora iki nk'igihe ibara ryarwaye 2008 1993 kandi ababikoze bose bacahari n'ubu nta nubwo bigeze batwara irahe byo bo babivuga kwiki.
Murakoze Joel Nakado Jambo umushanaye Leonard Nyangomagira icavuze ko ushikijwe na
Desire
Bonaventure na
urakoze abashikije Jambo bose byumviro byabo mu byukuri ikintu bose bahurije ko nuko ibintu nako byo yangara mu gihugu cyose ngo hasure kwaduka indyane mu gihugu cyose ariko na cane cane twihera ko mu Burundi bwacu yuko boho ibiganiro bose basabye bavuze ibiganiro kandi ibiganiro nivyo bikiza igihe hari ingorane y'abantu hagati y'abantu nabo bari babiri bicaye bakaganira ntangiye kabaratorera inyishu y'ibibazo byabo ahari amareta ku Frederic bayivuze amareta yisone yakunda abanyagihugu yaba yumviriza ariko araganira igihe cyose ibi byumviro bashikirije Desire na Bonaventure na jyewe ndabishigikiye uyu nawe Joeli yavuze nawe nyine icyumviro ati hariho runi yamye ati harabaye ingorane mu Burundi harabo bwicanyi 2002 2005 2008 ti iyo uni abanyagihugu barakomye nduru ntiyigeze ibita bati none mikuki babibonye ubu igihe nyuma y'idi 1993 cyo no mwibutsa nuko twarakoze bishoboka n'igihe twariko turagwana sino bibesha twariko turagwana twivuna abari bahejeje gusomborotsa abanyagihugu ico gihe twarasemereye cyane kugira ngo habe ibiganiro maze ibiganiro biraba nabyo bibyara amasezerano i Arusha. Ayo masezerano i Arusha rero arategekanya yuko haba itohoza mu Burundi ku bwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukiye gushikira igihe twatera igikomoka amasezerano yarusha ni ukuvuga ubwicanyi bwabaye imbere yuko dusinya dutera igikomoka amasezerano yarusha nabwo nyine babonye abahinga babonye yuko habayeho nyabwoko bikemezwa n'amakungu ababikoze bagahanwa rero nta uvuga ngo nuko ngo niko cyubatokora itohoza ni byiza ko barikora kugira ngo aberabere kugira ngo twirinde ntihabe ihonya bwoko mu Burundi nkuko irya raporo yujya mugwi uheruka mu Burundi yabivuze iti nyawuna nyawuna n'ukuzitira tutaronegwa nicyo ako niko kamaro kavu.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mugitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero turabashimiye cyane gusa mbibutse yuko uyu munsi Bujumbura hatangiye inama y'iminsi itatu y'abahuza no kuvuga abavunyi bavuye mu bihugu 44 bya Afrika izamara iminsi itatu yatumiwemo n'abayobozi b'amadini n'abanyapolitiki bo mu bihugu bitandukanye bararebera hamwe uruhare rw'abavunyi abahuza mu gukumira no gukemura amakimbirane amahane n'intambara. Ndabashimiye cyane rero rumaze mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza.